Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mirwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane itariki 27 ukwezi kw'12 umwaka w'2018 muri kumwe na Federica Nkundikije.
Urubanza rero twarushimye kuko ari inzirakarengane, hanyuma rero igihambaye rero ni uko tunezerewe no kubona bashoboye kwezwa. Tunyine hasigaye icyo bita reformalite, France bita kubasinya kubamenyesha urwo rubanza.
Uyo ni Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme ashima ingingo ya sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura yo kwambika izera abanywanyi b'iryo shyirahamwe batatu bo mu ntara ya Muramvya. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye igisara cya Gitega kigiye kuba mu rwa mukuru w'Uburundi mu bijanye na politike, turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ishyirahamwe Parseme rihanira Abarundi, rihamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere ryama. Rirashima ingingo ya sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura yo kwambika izera abanywanyi b'iryo shyirahamwe batatu bo mu ntara ya Muramvya bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo. Abo banywanyi ba Parseme bagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gucanishamwo urwaruka ruri mu migambwe. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Naho batararekugwa kubera senare isubiramwo imanza ya Bujumbura yatunganijwe gushasha mu kuyigaburamwo amasenare atatu asubiramwo imanza, Faustin Ndikumana arongoye Parseme arashima ko iyo senare yabonye ko abo banywanyi batatu ba Parseme mu ntara ya Muramvya atacaha bakoze. Uyu arongoye iryo shyirahamwe akavuga ko iryo shyirahamwe ryamye ryerekana kuva abo banywanyi bagifatwa ko bazira ubusa.
Ubanza baraburanisha, baraburanisha rero niho rero umuntu ahice sirwa gukorana ibyo bundi atumyesha yuko bejejwe babaye akite. Ubwo rubanza rero twarushimye kuko ari inzirakarengane, hanyuma rero igihambaye rero ni uko tunezerewe no kubona bashoboye kwezwa. Tunyine hasigaye icyo bita reformalite, France bita kubasinya kubamenyesha urwo rubanza biracata aya matunda pere mashasha kubera iya ya Bujumbura itakiriho mu itegeko rihari uno munsi. Mugabo rero twa twarushimye.
Abo banywanyi batatu bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo urongoye Parseme anegura ko ubutungane bukunda kwihutira gufunga mu gihe byategerezwa kuba intambwe ya nyuma mu bijanye n'amatohoza ku byaha biba byakozwe.
Ku by'ukuri hagiye haraba kutohoza neza no kuraba yuko bashobora kuza bararekura abantu bakabona bataha mu gihe hata byaha birebire biraboneka byofasha, kuko umuntu arinda yafashe umwanywa na gutyo kugira atinde yezwe nsanzwe n'ibwizwa shingiro isharivuga yuko umuntu yezwe yaragize gutyo ko haba hari amaendamilizasiyo canke n'ibindi. Mugabo tungane barakwiye kwihatira ico kintu bakaraba neza kabisa yuko umuntu aba afunzwe biba bikenewe biba ari ngombwa. Ahandi baragira ni amaliberasiyo suko siyo mu gihe umuntu atari babona ko adashobora guhinga ugatanga kosiyo yemeza yuko atawuri kurajya kugira ku by'ukuri abantu nk'ibi kubarinda baburana bafunzwe kandi bushoboye no kuburana bari hanze hanyuma urubanza ngo akurikiranwe.
Ishyirahamwe Parseme ribona ko abo banywanyi baryo bategerezwa gushumbushwa kuko bagize agahombo kanini. Faustin Ndikumana arongoye iryo shyirahamwe akavuga ko kwiye gukurikizwa ibwirizwa shingiro hakaba amahinduka kugira ibyo gushumbusha abantu bejejwe bamaze igihe mu munyororo bijye mu ngiro.
Bene ivyo muhariza bigira nyene abigirira bose mu bisanzwe niko tubona ko ari umuco wabo uhari kandi ibwirizwa shingiro mu bisanzwe riravuga neza yuko burya zira yuko umuntu afungirwa ubusa kandi igihe byashyitse naho ari arbitrere yuko abantu bashobora kuba endamirize nuko ngira bitaraja guco iwacu yuko birasabwa byoja muri rusange mubyo twita amahinduka reforme guhindura ingendo mu bisanzwe kandi tubona ko tugiye kuza tugiye kubikangura ko cyane.
Abo banywanyi batatu bishiramwe Parseme ni Emmanuel Shimirimana aseruka iryo shyirahamwe mu ntara ya Muramvya, Aime Constant Gatore arirongoye muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya. Abo babiri bari baciriwe umunyororo w'imyaka 17 nkuri kuko iri ntara ya Muramvya. Nayo Marius Nizigama aseruka iryo shyirahamwe muri zone Buhangura iyo senare yari yamuciriye umunyororo w'imyaka 5. Uko ari batatu bavajwe mu kwezi kwa gatandatu 2017 bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano mu gihugu hagati no gucanishamwo urwaruka rwo mu migambwe. Ni mu gihe bariko bararika bari mu migambwe n'inani za politike mu nama yari gutunganywa n'ishyirahamwe Parseme ku murwa mukuru w'intara ya Muramvya kugira barabire hamwe ibijanye n'agateka ka muntu n'ukubahana mu butandukane bw'ibyiyumviro bya politike. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
urakoze Remo amatohoza aho yakozwe n'ikigo Starkey Hearing Technologies gifite icyicaro muri Amerika yerekana ko umuntu umwe kuri batandatu ku isi afise ikibazo cyo kutumva neza. Icyo kigo cyashizeho uburyo bugezweho bwo gufasha abagendana ubwo bumuga ku buryo utwuma bambara dufasha umuryango canke bene umurwayi kumenya ahageze bakoresheje telefone bakongera bakamenya n'igihe agize ikibazo. Muri Afrika icyo kigo cyashize ubuserukizi ku nshuro ya mbere i Nairobi muri Kenya. Umunyarwanda Emery Nzira Batinya gihagarariye asigura ko hari n'imigambi yo gushikana icyo kigo mu bindi bihugu mu myaka iri imbere. N'inkuru twateguriye n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Birikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Ikigo Starkey Hearing Technologies gikora ubushakashatsi ku vyerekeye ibibazo vyo kutumva neza canke ubumuga bwo kutumva. Iruhande y'ubwo bushakashatsi ico kigo catanguriye mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu 1967 gifite n'amavuriro arimo abaganga n'abahinga bavura abantu bafise ubumuga bwo kutumva neza. Iki cyo kigo cisangije ni ivyuma bikorana n'ubuhinga bwa none bugezweho. Emerinzira batinya gihagarariye muri Kenya no ku mugabane wa Afrika dusigura ingene ivyo vyuma bikora n'uko vyitwa.
Igikoresho twita BTE bakita behind the ear iko ni igikoresho kijyanye na MuseIQ. MuseIQ ni izina ryayo ariko nukuvuga ngo ifite ikoranabuhanga rishya rigendera ku mashene atandukanye. Hari indi ikorana na telefone ikanakorana na televiziyo iyi twita Hello IQ, niyo yonyine ikorana na telefone. So ikorana na telefone ya iPhone ikanakorana na telefone ya Android. Icyo gihe tubigufashamo ku buryo tubikoresha muri mudasobwa bikabikugaragariza. Ariko igezweho twazanye yitwa Livio Artificial Intelligence, inji ishobora no gusemura indimi 28. Cyakabiri ishobora no kukubwira ukuntu ubuzima bwawe umunsi ku wundi umeze.
Hari n'akandi karusho izo bikoresho bifise nk'uko bivugana nzira batinya nemeza ku kigaserukira cifuza kuja mu bindi bihugu bya Afrika.
Ikiza cyingire no kuvuga ngo Livio Artificial Intelligence n'umuntu w'umusaza yayamba. Iyo umusaza yayamba akagira nk'ikibazo cyo kuzengerezwa kago, itanga message kuri telefone z'abavandimwe mu rugo. Mukamenya ngo umusaza mu rugo ahuye n'ikibazo mukahitamo ubutabara vubana bwangu. So niko kamaro k'ibyo ngiye. No kuvuga ko rero kwinjiye hanga kandi twaje muri Kenya turateganya yuko tuzagenda twaguka buhoro buhoro kugira ngo dushobore no gufasha ibindi bihugu byose muri Afrika. Ubu ngubu nibwo tugitangira kandi turizeza abashizashobora kutugana ko tuzabaha service nziza, nicyo gituma tubabereyeho.
Abo bagwayi n'abadafite amikoro manini barashobora kwitura no kwivuza muri ico kigo. Amafaranga make cyakira bivanya n'ubushobozi bw'umugwayi na amadolari 200. Ariko abakeneye ubuhinga buhanitse cyane rwose, hari n'ibikoresho bishobora kugera ku $100,000. Eloge Burikaneza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Mu gihe inama nshikiranganje y'Uburundi iherutse kwemeza igisagara ca Gitega kuba umurwa mukuru w'iza politike n'intwaro, abanyagihugu baba mu gisagara ca Gitega bagize ico babivuga ko. N'inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Nsabimana ari i Gitega mu Burundi.
Igisagara ca Gitega inama nshikiranganje yaramaze kwemeza aho giye kuba umurwa mukuru w'ivya politike n'intwaro haraciye imisi idashika 10. Abanyagihugu baba muri ico gisagara barayaze n'ijwi rya Amerika baravuga ico bibaza kuri iyo ngingo y'inama nshikiranganje. Bamwe barashima, ahandi bakavuga ko imyiteguro itari bwatungane neza. Bamwe mu banyagitega basa amakenga ko ubushikiranganje bwagumwe bunugwanugwa ko buzofata iya mbere mu kuduga gukorera mu gisagara ca Gitega buzohava bufata iyo ngingo yo kuduga kwatarubwa mbere bivugwa. Icyo gihe havuga ubushiranganje buzoduganwa mu gisagara ca Gitega hari hagati y'imyaka 2005 n'imyaka 2007.
Mu bushangisho cyumviro cyari cyiza mugabe kibazo kihari ni kimwe none ashike bwo bushiranganje kabisa buryo buzoduga kwere kuko ikishimviro cyari geze kuhaba baravuga ko hari ubushiranganje bumwe bwari kuduga gukorera Gitega mengo harimo guhurimye n'ubworozi mu bufi nta mushiranganje bivuze tubona zo gukorera ngai Gitega. Nibaza yuko rero nahari cyumviro cyiza hari kibazo camazu yaho bashobora gushikira kurabona yuko nina makenguza amateka no nyine giye kuza gukorera nga nkuko babivuze. Urumva rero umuji ni byiza yo kugira abantu bahakorera ukagira n'inzego zihakorera mugabo imyiteguro umengo ntiyari bwagere yuko ishobora kwakira abantu nkabo bose.
Ukwiyumvira icyo mvira ni byiza nitije ururimi rw'abazungu mece d'accompagnement. Ibisabwa kugira ikintu kimere neza birakunda kutugura muri Afrika cyangwa ngaha mu Burundi. Nukuri umugambi ni mwiza, bizofasha abanyagihugu babene igihugu mugabo ibisabwa byari byinshi by'amabarabara cyane cyane njya ndomakuru to kama parking ibintu byerekeye amabarabara ibituro ntibiratunganywa neza iyi gisagara sahanye na hibomana urakubita kajisho jabuka maja mu nyabuko urafata maji bwogura nibimanga haracakene ingingo zofata kugira kibe igisagara cyiza nico gituma niyumvira ko mu ntango bizotugora bizogora nk'iki bita demarrage ngene ibikorwa bitangura nuko bizogorana
zarukenewe gutegurwa neza kusuma nk'ubu simbona aho iyo izo ministere zizokorera ministere bavuga ko zo bari zitanu sinzi naho babisinye simbona ikintu bizogenda ariko tubirindire
naho babibona gucyo barashima bemeza kwiyongingo izofasha abanyagihugu ba mu ntara ziri kure gisagara cha Bujumbura na ry'intara Gitega iri hagati y'u Burundi
tarushe ko bakahari kuko uravye Gitega iri hagati na hagati ugasanga rero hama service abantu bamwe mu ntara sandukanye bakenera bakarinda kuzisanga Bujumbura nk'ubu dufashe nk'umuntu ava mu cyankuzo akeneye service y'Bujumbura byaro bimuruhisha gusumba mugihe byo zigitega rero yo ko barakarusha kuko urumva yo zabiheze yagataha canke naho yo rakarara hafi je umuntu yari ntambwe nziza gusa nuko umbe imyikazanuro itari bwahire neza nk'uko genda bibona
akarusho karahari cyane akarusho kuko umunyagihugu azora yitura ubushikiranganje akeneye byoroshye bitamuvuna
ni byiza kuko hariho intara ziva kure zica zironka abantu baho baronka ivyo bakenye batenze kuja kure
igisagara ca Gitega subwa mbere kiba mugwa mukuru w'ivya politike mu Burundi kuko kunwaro y'abadagi Gitega yigeze kumugwa mukuru naho nyene bamwe mu banyagitega bavuga ko ico gihe c'abadagi na kino gihe bidasa
ico gihe ca kera hari bari ko baratangura kubaka Burundi na Gitega bararika abanyagihugu bakaza gukora ibikorwa Burundi ntibwari bwashike aho tugeze abanyagihugu bararika bati ngo mugire yo gukora kuri sheferi kanaka izoza nibiti sheferi kanaka izoza namabuye umva hari mu ntango y'u Burundi ntibari benshi Burundi bwari abantu bakeye mugabo rabo ushireho ama universite ushireho ubudandaji ushireho kandi turi mu karere ko mu karere ka East Africa hari abantu bavuye mu ingezi zizova muri East Africa zizoza Gitega amahotel ari Gitega arakwiye nahandi muri rusange ni cyumvira ciza gituma Gitega itera imbere
kubijanye n'umwiteguro Valentino na Imana Musanera wa komine Gitega avuga ko umwiteguro ugeze kure haba ku mabarabara canke kubonesha ku mabarabara cagati mu gisagara
ku mabarabara azokugwa naho ni menshi ni metero bishika 9 birenga ni metero 400 azokugwa y'amakaburimbi ariko mbere hari amabarabara ari yari barabara izotuma mu gisagara tamiduga minini hagaruka birengana je hariya kuri parking de camionu rigaca muri bwoga no kwibuka rigaca serikira kuri inzo kicheje kuri parking de camionu amataka bizogaruka ngani nini
fatanguje umugambi ugushiraho amatara y'izuba ashobora kubonesha ibibanza bimwe bimwe kugira gisagara kibone
mwomenya ko ubushikiranganje butanu aribwo buzofatiya mbere kuduga gukorera mu gisagara ca Gitega nayo inama nshinga amateka yo ikaba yaramaze gufata inyubakwa izokwakira iyo nama nshinga amateka kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2019 Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411216699 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255 293 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 995 85 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hejwe rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ingoro yerekana kahise ka Afrika yaruguruye imiryango yayo ku murwa mukuru w'igihugu cya Senegal Dakar mu ntango z'ukwezi iyo ngoro igenewe kwerekana intererano ya Afrika mu mateka y'isi kubijanye n'imico ubumenyi n'utugenegene mu kanya mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriye na Gamaliel Ndaruzaniye yahoze ari ambasaderi w'u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU akaba kandi geze kuba mushikiranganji ajejwe indero mu Burundi mu kigihe ari i New York muri Amerika. Yaganiye kandi na Zeno ni Chainzi muhinga Mpanuzwa Jambo mu bibazo byerekeye politike ubutunzi n'iterambere ari mu gihugu cya Canada. Batangura bishura ku kugene bakira yugurwa ry'iyongoro iranga kahise ka Afrika. Dutangwe twumvirize mushikiranganji Mariere Ndaruzane.
Nibaza kwa icyumviro giteye imbere cyo gushyigikira nkuko mwabivuze President Senghor wa mbere wa Senegal yarabishimikiye ku mugabo yari yabikoze ko cyane imbere y'uko perezida akiri muri leta zo mu Bufaransa arandika ibitabo byinshi ku mico kama. Nibaza ko icyo cyumviro ciwe cyagiye kirakurikiwe n'abaperezida bamukurikiye none ubu bakaba bageze yuko bugurura ingoro ndangamico zerekeye Afrika. Nibaza ko ari intambwe ihambaye. Hari n'abavuga yuko abanyafurika bose bakoze ibintu byabo byatwawe n'aho babatwara bimwe byugaruka. Bariteguriye rero igihe byoshoboka ko bigaruka barafite aho bobishyira. Murumva rero bariko baritegura bari imbere y'abandi. Nibaza ko n'abandi bazokurikira kugira ngo imico kama y'ibihugu byacu imenyekane mu rwaruka. Imenyekane nk'akaranga k'ibihugu byacu ingira ko kubyara ubwaka ubundi cyangwa ubwaka ibindi bihugu byabo abanyafurika.
Namwe mushinganteye Zeno nicayinzi mwakiye gute iryo yurugura ry'iyo ngoro?
Ni ukuri jewe ndiyumvira ko ari icyumviro cyiza cyane kuko iyo umuntu yamaze kurima arubaka ikigega azoshyiramo umwimbu. Afurika irafise umwimbu ariko ntiyagira ikigega kimwe ishiramwo umwimbu wa Afrika. Afrika ifise umwimbu utagira ukungana. Ifise akahise gafatiye mu mizi ya kera kurusha ibindi bihugu vyose. Afrika niyo yabone izuba. Ibi bihugu byose mubona niyo yeretse inzira y'amajyambere. Ibi bihugu byose mubona Afrika isa n'isinziriye ariko irabona iriko irabona. Wowe umuntu yubatse ikigega ashiramo umwimbu kandi awubona awufise atari bicu bikiri hariya mu kirere. Afrika irafise ibyo kwerekana kandi ibyo kwerekana by'ukuri. Ni byiza rwose icyo kigega nikize Afrika icuzuzemwo itunga ryayo ryayo ibyerekane ibihaye ivyereke abatavyemera abatavyemera ba mbere na mbere na mbere n'abanyafurika.
Murakoze. Nagomba ngaruke kuvyo mushinganyaga Mariere yakiravuga ko bimwe mu vyo ico kigega iyo ngoro izokwakira ni bintu vy'utugenegene vyasahuwe n'abakoloni biburaya igihe baza gukoloniza akarere ka Afrika. Ivyo bintu vy'utugenegene vyinshi barabisahuye babijana mu mamize yabo bakaba bamwe batangwe kwemera kubisubiza mugaba hari n'abakinanata. Gamariye mwibaza ko ari cyumviro ciza kugarukana utwo tugenegene twasahuwe?
Jewe nagira kumbure duhindura imvugo gatoyi sinemera cyane ko twasahuwe kuko igihe babitwara mu mateka yo muri icyo gihe n'amateka y'icyo gihe bari wabo bari bwa kwikukire kubitwara. Rero sinibaza ko basahuye ahubwo gushima ko babibigisha batabisambuye. Ubu rero ugiye usaba yuko basahuye ubutanguye urubanza rudashobora gushika kure. Ugiye usaba ko mufashanya kugira ibyo babitse bari bakuye iwanyu namwe mubishikire bashobore kumvana mufashanye nka kera. Iyo nzira ni nziza bazokomera muyivugane bakuramo rero gusahura tukavuga ko bashoboye bo kubungabunga ibyo bintu bakuye muri Afrika kandi bamwe nk'abafaransa bakaba bemera yuko ubu boshobora kubisabikanya canke kuraba ingene abanyafurika babishikira urwaruka rwacu rumenye ivya kera iwacu. Tuje mu nzira y'ukubaka hamwe nabo rero duhanahande ntitusahure ngo tuburane twishuze. Sinibaza ko twotsinda kuko aho babitwara ntibiba bari bandi ko babikora babungabunga ibyibihugu byabo aho kwikukira kuvye rero yari kosi yongenje nibaza tukurikira babonye umuministre wo muri France avuga ati ibyo bintu niko nivyashu uno munsi mugabo birimo n'abanyafrika ora ningene rero twiyungunganya kugira bigende muri Afrika bazi wacu babirabe canke bimwe tubijane hariya nibaza ko inzira ihambaye nibyo rose negayigiyemo yubake ingoro y'ukwakira ivyo bintu n'ibindi bishasha kumbura iyo ngoro ifashanye n'ingoro ziri buraya n'ivyo bintu vya kera si mu France gusa muri Amerika ro Musée des Arts Africains zama mu bindi bihugu byose guhanahana rero ibyo babitse mubishira mu ngendo yo gufashanya gusumba ingendo yo kunigana udusubize mwaratwivye nibaza ko twoyitsinda iyo twotsinda ni gutangura gufashanya tugateguraho nabo nyene baza muri Afrika kuraba aho byaje biva natwe na kuraba iyo biri bimwe bakadusiza cyangwa natwe tukabatiza cyangwa ndo kato bakatugabira cyangwa natwe tukabagabira cyangwa tukabagurira niyo ngingo mbona nubona twogira neza tukareka kunigana tukavugana nabo mu mfashanyo yo guteza imbere ibyo biranga bya Afrika nabo n'ibyabo tukabihanahana sindi ko mu ntegera sinashimye gusahura kuko ubude ngo yarasahura zo cyayugara ndashaka kuvugisha
yego umweho mushinga ntaze no mu byibaza kwiki
jewe ndiyumvira ko urubanza rwiza turiko turarugira neza eheraba Afrika yarageze ibihe ija mu minwe y'ibindi bihugu ibihugu birigarurira Afrika birayitegeka yose ukwingana imbere yaho Afrika yari ahantu hatagira izina baza kurondera abanyafrika ngo babajabukane kuba abaja ivyo biraba na kahise gusa katwigisha ko higeze kuba ikintu kitagororotse cyarabaye kigasubire hanyuma abanyaburaya baza noneho muri Afrika kurondera hitunga itunga bararyakira bararirondera abanyafrika baba ibikoresho ubu rero twikukiye abanyafrika bareke kuba ibikoresho babe abantu bajinama n'ingingo kugira ngo twubake isi nshasha ubu iki kinjana kirerekana ko turi mu bihe bishasha mu buraya ni bishasha rwose muri Amerika ni bishasha muri Afrika naho ni hashasha ariko abanyafrika nahari bashasha sabavuba none rero abanyafrika nibagaruke biyunge ubwabo maze barabe itunga bafise baryegeranye barabiraga iryabo barazwe n'abasekuru bari kurya umuntu aragwa itongo n'inka nase akategerezwa kuri bungabunga ubu rero dusubire kutwacu ntitugenda tuvuga tuti turasavye tugenda tuvuga tuti ibyo bintu ngira ngo nimudusubize nk'uko mwadushubije indahe yacu dusubiza nsubiza nshuti nsubiza mwenema nsubiza ubu n'igihe cyiza mbere narezere ko iyo ngoro yuguruwe mu gihe cyiza cuguruye ubu isiruguruye hariho umwanditsi w'umufaransa ejo bundi yavuze ati igihe turimwo cyerekana ko Afrika igiye gufata inzira nshasha yereka ibindi bihugu ubu ibintu byahindukiye abari imbere bariko barasubira inyuma abari inyuma bariko barasubira imbere imbere yacu hari Aziya irikura tera imbere kurusha Uburaya, kurusha Amerika, Afrika iri nyuma niyerekane ubu itunga ryayo. Eneyo babanze biyegeranye, begeranye utwabo batarinze kurwana kuko indwano nimbi, ariko berekane uko bari, uko basa, kandi ni beza, kandi baragororotse, kandi barafise n'icyo barata. Mana rero aho hantu iyo ngoro ya Afrika barafise n'icyo bayishiramo, tubyegeranye ababidufitiye, ababituragiriye babidusubize, kandi nabo atacyo bahombye baze bazi wacu nkuko hoba ari wabo, babirabe babikunde baratire ijisho iwacu. Kandi birashoboka mu bihe bishasha turimwo, je uko ndabibona isi yahindukiye, abanyafurika nibarabe neza gusa, bareke gupfubusa, bareke gupfubumbo batacyo bumaze, barabe ibintu bikuru, gushinga ingoro ya Afrika.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone. Dufise Eliezer, uratwumva?
Na mahoro.
Irindi zina nahuri?
Ndayisenga Eliezer, ikibazo ibwambara ngo mu Kirundo hano Burundi.
Yego, mufise ikibazo canke icyumviro?
Icyumviro cyanje.
Yego.
Ni kuvuga iyo ngoro kuba yuguruwe ni byiza, kandi hari byinshi nk'uko yari yitugenegene ino n'imico kama, kandi ibyo bintu ni gatanu. Rero nk'uko aba batumirwa bacu bakanyuma babigaruka ko, nitwovuga ko basahuye ahubwo Kagima ibyo bacu ahubwo babibitse, kuko tuvuze ko babisahuye nk'uko akanya bivuga barashobora kujya kandi akabitwara. Ariko rero nk'uko abanyafurika dufite independence, tumenye ko tuyifise nyine, tumenye ko tugiye gukorera Afurika nk'uko akanya babivuga. Turabona ko abari imbere bariko baragi inyuma, kana twebwe dushishikare gukorera hamwe, dufatanye mu nda, dufise icyo gukora, dufise akarangamutima, ibintu bizogenda neza cyane. Naho iyo ngoro ni nziza cyane kuba yuguruwe, kandi turabyishimiye rwose. Turabona ko ibintu bihabwa bigenda neza.
Murakoze, turabashimiye. Vincent nawe nyine aratwakuye. Vincent, uratwumva? Irindi zina naho hamagaye uri? Yego, ufise akabazo icyumviro? Yego. Murakoze. Reka Gamariel mu mwishure.
Aho uko biri ku isi hose siho gusa ingoro z'amazuguru abantu bakazigendera henshi barariha, kuko hari abakozi bacungera bahemba mugabo izo ngoro zose mu isi hose z'amazuguruye, ngaha turi muri Amerika z'amazuguruye, ni ukuvuga rero bose muzigendera. Ariko icyo nagomba kongeraho ngaha ni uko abanyafurika Senegal igiye imbere kugurura ingoro y'imico y'abanyafurika. Iyo mico y'abanyafurika rero aho bari hose irabikwa, none ibihugu byacu birafise ahantu ingoro harimwo akarangamico k'ibihugu byacu gafashwe neza, turetera Afurika kugira dushobore guterera muri iyo ngoro ya Afurika. Nuko ibihugu byacu nk'u Burundi, u Rwanda n'ahandi, ingoro zacu ziranga imico zokomera imico yacu, tukazoyishikira tuyikuraho twayibize. Ivyo rero biranteye agahinda, kuko duhora dusanga kumbure turi inyuma ivyo twari tugifise tubisanzaza. Nk'aho i Bujumbura iwacu ize viva yatanguye mu myaka ya 1976 igashika ubu, ariko ubu ntisa niyunguruje uko twavyifuza gushika ubu. Hari aho rero n'ivyo iwacu dusigaranye tuzimirana. Nagira mvuge yuko ibihugu byacu kubera abo bandi bakatembe baja kure kwereka urugero rwa Afurika, ku rugero rw'iwacu ivyo iwacu tuzojana n'ibihe biri hehe, twibitse hehe. Ivyo twokeburako rero tukitegura natwe kurungika muri izo ngoro ibiranga iwacu, twabanje kubibika mu ngoro zacu ziranga imico ya kera y'u Burundi canke y'u Rwanda canke y'ibindi bihugu byacu.
Mu kanya turasozera ibiganiro vyacu, ariko reka tubanze tubibutse ko mu nkuru twabashikirije yo kwimura igisagara mu igisagara umurwa mukuru wa politiki igitega, ahubwo hazo kwimuka inama mpuzamateka. Turabashimiye rero inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika vyo mu kakanya. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza.